ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rije kwashikiriza ibiganiro bya radio mu kirundi no mu kinyarwanda muri neza n'ucuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri tariki 10 y'ukwezi kw'icumi umwaka wa 2017 muri kumwe na Federica Nkurikije na Edi Rwema agiye kudushikiriza incamake y'amakuru akomeye avugwa mu Burundi no mu Rwanda muri iki gihe.
Urakoze Frederica. Ya makuru reka tuyahere mu Rwanda. Umuryango Human Rights Watch uharanira uburenganzira bwa muntu ufite icyicaro hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika urashinja igisirikare cy'u Rwanda ibyaha birimo kwica urubozo imfungwa. Mu cyegeranyo kigizwe n'amapaji hafi 91, uwo muryango ugaragaza amakuru y'abantu 104 bafunzwe mu buryo butemewe n'amategeko muri za kasho za gisirikare hagati y'umwaka w'2020 na 2016. Muri icyo cyegeranyo Human Rights Watch yemeza ko abakorewe iryo icarubozo biganjemo abakekwa kuba bakorana n'imitwe y'abatavuga rumwe na leta irimo umutwe wa FDLR. Abandi bavugwa ko uburenganzira bwabo bwahohotewe n'inzego z'umutekano z'u Rwanda ngo nabashinjwa kuba baragize uruhare muri genocide yakorewe abatutsi muri icyo gihugu mwaka 1994. Human Rights Watch ivuga ko abahohotewe bavuganye nabo bayibwiye ko bategetswe gushyira imikono ku makuru atariyo babanje gushirwaho iterabwoba ry'uko batabikoze bakwicwa. Icyo cyegeranyo kinashinja abacamanza n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda kuba bwarirengagije ibirego by'abakorewe ibyaha n'igisirikare cy'u Rwanda. Mu Burundi mu ntara ya Karusi haravugwa urupfu rw'abantu barindwi bapfuye impfu zitandukanye. Kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Antoine Nsabimana. Fidel, abo bantu bazize iki?
Abo bantu byose byatanguye masaha ya saa tatu arenga gato nk'uko twabibwiwe n'ababa kuri uwo mutumba aho vyabereye. Umutumba wa Rweya uri muri komine ya Wiga. Uwitwa Claude Nirande Kurani we yavuye, bavuga ko yoba yari yafashwe bimeze nk'ibisazi, afata umupanga arengera kuwitwa Sergio aramutemagura, atema n'umugore we n'umwana wiwe bari kumwe, ubundi aca aturira amazu 11. Muri iryo turigwa ry'amazu 11 kandi bantu batatu barapfuye baturiwe muri ayo mazu. Nawe rero yaje kwiyica bamutoye yimanitse ku giti.
Ese abo mwavuganye hari impamvu babona yaba ariyo yabaye intandaro y'uwo muntu gufata icyo cyemezo cyo kwica abo bantu bose?
Abo twavuganye ku mutumba wa Rweya bavuga ko uwo mugabo yari umugabo mu bisanzwe yarasanzwe akomeye mu mutwe, yakora akazi k'ububaji abantu benshi bamwitura ngo ariko ejo bo bavuga ko bari bamushuhuye. Ariko kandi muri aho gashuhure bamushuhuriye ku muryango yahora yita yuko ngo ari abarozi wa muryango wa Sergio, ni n'amakuru yemezwa n'igipolisi mu matoza bamaze gukora.
Inzego z'umutekano ziravuga iki kuri ubwo bwicanyi?
Inzego z'umutekano bavuga yuko amatohoza yabandanije abantu indwi bo kuri uwo mutumba bafashwe, harimo n'umukuru w'uwo mutumba wa Rweya, kuko ngo vyagaragaye ko atashatse gutabara ico gihe Nirandukura Claude yari karica abantu aturira n'amazu.
Hanyuma se ayo mazu yahiye mwijoro cyangwa se hari hakiri kare kumanywa?
Amaze gutemagura uwo Sergio n'umugore wiwe yaciye yirara mu mazu yabo babanyi ba Sergio ayaturira yose akoresheje ikibiriti yari afise.
Fidel Antoine Nsabimana, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika mu ntara ya Karusi, urakoze cyane, komeza udukurikiranire iyo nkuru hafi.
Murakoze Edi.
Barakoze bagenzi wacu baje kudushikiriza amakuru avugwa mu Burundi no mu Rwanda muri iki gihe. Unaho niwa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Mundwi heze gihe Gaston Sidemo cegera cambere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yariko arashikiriza inama nshingamateka ivyaranguwe n'ubushikiranganji umunani bukukira ibiro vyiwe yatanze icegeranyo cy'ukuntu ubushikiranganji butandukanye bwaranguye imigambi bujejwe. Abakenguza amateka hamwe n'abashingamateka baboneyeho akaryo ko gushikiriza ivyiyumviro n'ivyifuzo ku vyo bandanya kurangurwa. Uyu munsi mu kiganiro muri sanga turagaruka kuri bimwe mu vyumviro hamwe n'ivyifuzo vyashikirijwe n'abashingamateka hamwe n'abakenguza amateka. turavuga turagaruka kukamo cigera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sidimu yashigikiye karikatewe n'icigera ca mbere cy'umukuru w'inamashiga amateka Gaston Rwasa gasaba ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati kugwiza inyigisho zo kwihanganiranira hagati y'abadasangiye ubwoko canke imigambwe zohabwa abarundi. Ako kamo gatewe mu gihe hirya no hino mu Burundi hahora hatangazwa amakuru y'abadasangiye imigambwe bama batanye mu mitwe hakagira n'abahasiga ubuzima. Byongeye abahinga bakurikirana politike mu Burundi bavuga ko ubwicanyi bwagiye buraba mu Burundi bwavuye hanini ku kutihanganiranira gufatiye ku bwoko ku ntara hamwe no ku migambwe. Mbega kubwanyu kugwiza inyigisho zo gukunda igihugu hamwe no kwihanganiranira mu budasa butandukanye bizotuma haboneka ituze mu Burundi? Mbega inyigisho nk'izo zonyene zirakwiye canke bisaba ko abarundi bahindura imitima ingendo hamwe n'ivyumviro kugira ngo babone ko kutihanganiranira hamwe no kutubaha ubuzima bw'ikirema muntu ari ibintu biguma bibasubiza inyuma bo ubwabo bikanasubiza inyuma igihugu cyabo? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye Emmy Pascal umukuru w'ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion. Muri beneza Emmy Pascal Nduimana. Muratwumva Emmy Pascal?
Iwacu ni saa kumi.
Yego be twatumiye kandi na Mahoro Wanise umuhanuzi mukuru w'icigera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajejwe guhanahana amakuru akaba kandi umuvugizi wiwe. Muri beneza Mahoro Wanise.
Neza
murakomeye. Turi kumwe kandi na Leonce Ngendakumana icegera cy'umukuru umugambwe Sahwanya Frodebu. Muri beneza mushana na Leonce Ngendakumana.
Muri beneza Fredi kambere nabo bari ko barakumvirira.
Murakomeye.
Reka tubivuguko.
Ego reka rero dutangwe kumushyira ntahe Mahoro Wanise, inganda hamwe n'inyigisho zikangurira abarundi kwihanganiranira zirakwiye kugira ngo ikibazo cyo kutihanganira no gushira imbere umutima wo kutubaha ubuzima bw'ikirema muntu gitorege umuti, ku bwanyu ingingo zikwiye gufatwa nk'izi?
Ego izo nyigisho zirakenewe cyane kuko indongozi y'isi yose ihamagariwe ko yegeranya abantu kandi kugira inyungu zabo z'imbere nuko abantu bihanganira kandi ubutore bw'umwe ukaza bwuzuza ubundi inyungu ya bose rero igahezekeje imbere.
Ibyo bintu imigisho nk'izo zaratanzwe muri kahise, ariko mu Burundi twarabonye ko ubwicanyi bwabandanije, hari ikintu mubona gikwiye gukorwa ikahinduka ry'imitima, ikintu cyo tuma ika mu Burundi ikibazo cyo kutihanganiranira cyo kuzimanganya ubuzima bw'umuntu kigigwe mu nziro, ikintu cyo korwa n'ikihe n'imitima yuhunde hokorwa iki?
Nugoza ko ko n'igisho za misiyosi ibiba muri Afrika no mu Burundi ugaho byarabaye no mu bindi bihugu, tugaheze rero uko tubitanguye tukabigumiza ko abarundi bakamenya yuko kiremwa muntu ari ikintu cyo kubaha, bakamenya ko umuntu wese afise impano Imana yamuhaye nziza kandi azishyize hamwe n'ubundi baheza bakubaka bikarama. Ibyo bishika ugasanga abantu barakanye ubuzima biva ku nyungu, amatongo, ibintu by'inyungu z'umwe, ugasanga rero kwihangana biragoye mu gihe tukiri mu bibazo by'iterambere, mu bibazo by'abantu benshi batakiri mu ishuri, ibibazo by'uko usanga bigoye ko izinyigisho zishobora gushikira bose kandi ngo azumve ku
mutwe. Mu mushana hele wonse ngenda ku mana, muramaze igihe kitari gito muri politiki ya Burundi, mwarabonye byinshi, eka n'imbere y'uko mutangura politiki mwarabona amakuru avuga ko abarundi kenshi na kenshi bama bacanyemwo bagapfa ubwoko, bagapfa intara, eka ibintazi byinshi. Ikintu cyo kurwa kugira ngo uyu mutima uhinduke n'iki?
Ibijyanye no kwihanganirana kw'abantu bifatiye cyane cyane ku ndwara ya demokarasi, kuko hari ubwoko buri bw'indwaro, hari indwara ya demokarasi, hakaba n'indwaro ifatiye ku bikenye indwara ya gisirikare. Mu ndwara ya gisirikare rero kwihanganirana ntabibaho, ariko mugihe mu Burundi twamaze kwinjira mu ntwaro ya demokarasi tukigeza kumenya ko mu ntwaro ya demokarasi hari abantu bafite ibyiyumviro binyuranye byinshi ibyiyumviro bahuje ibyiyumviro ariko igikuru ni uko iyo baganiriye ku kibazo kinaka baba benshi bapfunditse abenshi bakagishyigikira gica gikurikizwa na bose kwihanganirana rero no kumenya ko bijya wowe wifuza nujya mugenzi wawe nawe aribyo yifuza yifuza kubaho mu gihugu atekaniwe kubaho mu gihugu yubahirijwe umuntu atarabye uko ameze umuntu atarabye uko abayeho agasenyerwa uko niko kwihanganirana ndadawe yavuga ati twinjiye muri demokarasi ariko twinjiye muri demokarasi tutiteguye abarundi bamaze imyaka irenga 30 bari mu ntwaro za gisirikare ubu rero ko twinjiye mu ntwaro ya demokarasi igikorwa cya mbere dutegerezwa kwihutira ni ukwigisha abanyagihugu ingene bategerezwa kubana mu ntwaro ya demokarasi abasirikare bakamenya abasirikare abapolisi abagize iperereza bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi abanyamigambwe bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi abakoresha abandi bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi abakozi bakamenya ingene bigenga mu ntwaro ya demokarasi eka mbere abo bose barangira imirimo inyuranye n'abanyagihugu bakamenya ingene bikora bigenga icyo bita igipanza komporteno bagahindura
mu majambo make mushanahele wose
kirarishika ko kuko hafi yari ingorane twari twabaye nk'abavuga mu mwaka w'2025 ariko ndabona zaragarutse
mu majambo make mushanahele wose mu majambo make muri ko muvuga ko intwaro mbi mu Burundi arizo zatumye
akihanganirwa cyakihanganira abandi
muri ko muvuga ko intwaro mbi zagiye bisi kajya mu Burundi arizo zatumye abarundi bacana mu bakaryana
yego niko bimeze twasanze abantu kuko kihanganirana baricanye kubera amoko barafungana barangazanya kubera intara kubera kudahuza ibyiyumviro bya politiki reka mbere n'ibyerekeye n'ibijyanye no kwemera ibita mu bisansa religio byaratumye abantu bajyana n'ubu numenga hari aho bishitse basanga abantu barajyanye hisunze zimwe byo kwemera k'umuntu ari nacyo gituma igikorwa nyamukuru cy'abategetsi kugira iterambere rizoshoboke kugira abantu bazokumvikane kugira abantu bazubahane ni kubanza kwigisha umuntu uwo ari we wose ingene utegerezwa kwigenza uhereye ku mizi ikomakomeye z'abasirikare n'abapoli abanyamigambo nabo nyine zabo iruta hama n'abanyagihugu ariko bakigisha
ego namwe mushanahe me Pascal Nduwimana ikintu mbona cyokorwa kugira ngo abarundi eka mu Burundi ikibazo cy'ukutihanganiranira cy'ukuzimanganya ubuzima bw'umuntu kibe umuziro niki
jewe mbanje no kubashimira kuri iteme ya limite de la diversite n'ibiyinye byo kwihanganiranira bya tolerance bisanzwe biri no muri na vision ya make mu myaka 10 tukumva yuko umuntu wese arakeneye uwundi tukumva yuko bwa mbere atamuta atamututsi atamutwa atamukatolika atamumizuri matamu poro tukumva twese yuko bwa ko turi abarundi umuntu akumva yuko icadashoboye uwundi ko nawe ko agishoboye ukumva uwundi yuko utomuminimiza utotabagaza ubuzima bwiwe ukumva yuko naho utahurije kuri iki bya bivyumviro bya bivyamadini cyangwa bya politike cyangwa ivyimigambwe ukumva ati turasangiye uburundi igihugu ukihanganiranira kuko ni kumvikana kuko twese ntitwo kwiyumvira kumwe ntitwo kora kumwe ntitwo vuga kumwe ariko mu mbuga umuntu akumva yuko akeneye amahoro uko ayandi ukundi nawe ayakeneye ico dufasha rero nukumva yuko jewe ko ndagukeneye nawe ko unkeneye ukumva yuko ari na limite da la diversite byo tuma rero tubanaho neza atakwinubana atagutotezanya atakubesheranira
ego me Pascal amuvuze ikintu gihambaye cyane gose ekakungurana eka icyo dafise wunda akaba gifise mu kugira ubumwe muri ubwo budasabwa abantu ico ni ikintu gihambaye cyane gose none majambo make cyane gose murase kizera ko ivyo bizoteba bigeshika mu Burundi
ego jewe tukuri ubone ndiko ndakwiza imyaka 38 ubu ndiko ndaraba ingene vyukuri ivyo nahora numba kera vyo gutotezanya moko byarabaye imizikumira abahutu abatutsi bakavuga batabo ntibokwiga ibi abandi ntibokwiga ibi mbere jewe narakuze numva ngo nta mutu yoba ngo n'umusoda ngo niyokwiga kaminuza je nandi hantu mugabo muri imyaka 10 ndiko mbona yuko byukuri hari haba so dababa genero no mumoko yose bakaja muri Somalia ari ubwoko bwose bakabikora neza nkabambona bino bintu byo gusabiranira ari byiza nkabambona intwaro irimo abahuta batutsi nkabambona amashure atakumira jewe byukuri fisi byizigiro yuko ahantu twobandanya ukukuntu byukuri ndabona yuko nkame abanyamigambwe ndo gusanga kenshi baza barasobanganya utuntu zimwe barundi bobo barafise umutima wo kwibanira neza.
Tubibutse nshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika turi kumwe na Ndabakenga. Mwiriwe neza Ndabakenga?
Hello.
Muratwumva?
Yego ndawumva.
Muri hehe Ndabakenga?
Je ndi mu ntara ya Cibitoke.
Cibitoke murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo?
Ngo ikibazo ndiko nawe afite cya mbere mbe izo nyigisho zo kwihanganira mirazo tanga nde icyo ni ikibazo cya mbere rero nciye ngira ko ndiko ndaraba mu bijyanye na politike ndiko ndumviriza ibyabaye kera gushika ubu ari ikintu cyahindutse ko na cyane cyane nko mu minsi iheze haravuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ugasanga abatutsi barukwabo abahutu barukwabo dore hariho n'ikumirana ariko baraka ikintu mbona cyahindutse kinini kuko umuhutu cyangwa umuto tituko turaraba umenya wese kare bavuga yuko hari ibyo badashoboye mu umenya ari ubu bahuriye ko byinshi aba mu mashuri n'ibindi ariko rero icyo je mbona nini ku bijyanye no kwihanganiranira cyangwa kubahana kuko ubwicanyi bwo buriho ni ikintu kiba gusa mbona nta kindi uretse gusa ko leta yofata umugambi ukunganya abantu nkumbure hakaba abantu bose nk'umuntu akoze ikosa adahanwa kugatwe kiwe cyangwa umuntu akubahika mu byumviro byiwe mu bya politike eka no mu bintu bijyanye n'imirimo abarimo umuntu adahanwa ikosa yakoze nicyo rero byofasha gusumba n'izo nyigisho naho zoza mugabo atariho ukungana kw'abantu bose imbere y'amategeko nacho
bamwe murakoze Ndabakenga murabaje ikibazo cyo kumenya uwutanga izo nyigisho nkuko amakuru yadushikiriye twarungikwe mu menshi amakuru wacu Eloge Wilikaneza abategetsi abashinga amateka n'abakenguza amateka basavye ko izo nyigisho zotangwa cyane cyane mu bushikanganje bujejwe intwaro hagati ariko reka iki kibazo tukibaze nabo turi kumwe mushya na Leonce ngenda kumana ikibazo cha Ndabakenga ubwo butumwa eka izo nyigisho zotangwa nande eka nikibazo washitse ashize imbere cyo kugira ngo iminsi yose hazobe habari ubungane duga kwijambo
inyigisho zotangwa na leta nibyo itegurwa na leta hanyuma zigashikirizwa n'utegerwe kudushikiriza abanyagihugu bakazumva ko mu kuzugurura nari ndagiye kubabwira mu kanya ko ndadaye amaze gutsinda aciye avuga ati igikorwa cya mbere ni kwigisha abantu ingene bubana mu budasa bwabo mu ntwari ya demokarasi yuguruye iyo nyigisho aha mu ntara ya Bujumbura ni jenda wenyine n'ubwiwe kugira yerekane ko ari ikibazo gikomeye ari ikibazo gihambaye ikibazo cyo kuvuga ngo ndahabura matari ndahaje wari yo wese ngo nibigishe aca yigisha iby'umugambwe y'umurekuye bitonye utabanje kuza gutanga intumbero wenye kego rero mu mutwe wa produbu twemeza turaje ingene twabayeho ingene twabaye twitwega wa produbu abarundi twese muri umugambwe umwe n'ibyashyikiye abarundi tukaraba n'ingene ubu ibintu biri ko biragenda umukuru w'igihugu arakwiye guteguza uwo mugambi w'ingene abantu bo kwihanganirana bakabana neza mu budasa bwabo mu ndoro ya demokarasi rero iyo abantu bihanganirana igice kivamo ni uko iyo bahariye ku kibazo baca batora umuti bakumvikana umuti uwo ari wo boshyika ko mu gifaransa bacyita kompromi bagatora bati igikwiye kuri twese ni iki inyigisho rero zotangwa na leta ariko kugurwa n'abategetsi bo hejuru amajyuke bumwe ibyo kubahana ibyo gushyika ku kintu cy'abantu bakacumvikana ko bizashoboka mu Burundi burya niyo turi ko dutera tujya ikibazo dufite ni uko abari ku butegetsi biyumvira bati twarafitse mu ndwara ya demokarasi abandi bati turi cyane mu ndwara za gisirikare bakagomba rero ko ibintu byose bitora umuti uwo mwanya nyine birishoboka itegereze kugenda buhoro buhoro abantu nk'uko wabivuze imbere yanjye yavuze ati tumenye kandi twumve ko iki gihugu cy'u Burundi ari cya twese tuzokibanamo twese
mushika naye mahoro namwe anise izo nyigisho zotangwa nande ubungane bwoboneka gute hagati y'abarundi
abarundi ubwacu twikubise gasi tukabona byiza bitaze nk'amategeko urabona ya demokarasi byaze nk'ibikoroka nk'imvura twebwe twikubise gasi tukabona ibyo byiza ababyigisha abo aribo bose igasikira abanyagihugu bose izo televiziyo imbere ndabyikeka kandi ndabyifuza izo nyigisho rero zitangwa n'abatwara kuva hasi haba uwundi mu kuzigisha nuko byo bivuye mu Barundi wenyine bakabona ko dukwiye kubahana dukwiye kubaha agateka ka zina muntu kose n'ubuzima mbibaza rero yuko bivuye mu Barundi wenyine nankeka bizotera biteye intambwe idushikana ibindi bihugu biteye imbere zagenze
namwe Emile Pascal Ndubimana icyo kibazo nyene izo nyigisho zotangwa nande kugira haboneke ubungane hagati y'abarundi hokogwa iki
yego jewe byo kuri turabihwanira ko n'abavanya kubaba mwari mwatumiye ni leta mbere niyifata iya mbere hanyuma kandi mugabo jewe na wewe nabyo ni ibituraba kuko twese turafashanya twoshyiramo mbere amashengero amashyirahamwe ni mu nzego zose ntawo cavuga rero leta ngo twitane icyo kikogwa mugabo niyitera intambwe mugabo jewe nawe turafisemo uruhara ngo tubibwire n'abandi rero nuko kuvuga bino bintu byo kubahana kwihanganiranira gusoneranira kubakana dimapani ibintu byo gutabagwana no gusamburana biraturaba twese murakoze
ego tumiyuse inshuti mwese ko muri kamara abandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na François miriwe neza François
miriwe
mwitwa nde izina ry'ikirundi François
nitwa François
yo nyene muri hehe
nzo ndomukize ndi mu Burundi
ego amaja he
ndi mu Bujumbura
ego duga kwijambo kibazo cyimviro
ego jene naso ni ntanga marara ikiganiro cyanyu kujyanye no kwihanganiranira yere uko ndabibona mwani ntibigoye nukubwira batwara imigambi bakigisha banywanyi babo kuza barasoneranira gusoneraho mu yindi migambi ahandi ni rembere gihe ndanavuga yuko ugwaruka rw'imbonera kurara nini ngo kwigishwa kuko ndinagurukisa ingufu nibo bari ntibari benshi kuko sindigira ndumva nuva ngo ugwaruka rwo muri pfona rwakubise imbonera kure ngo ugwaruka rwa fraude rwakubise imbonera kure kuko batinya ni bake kandi bobo biranyeruka guca bafatwa n'ubutegetsi cyangwa intwaro nyine zo hasi ahanini rero abanyamigambi bo bakwiye kwigisha urwaruka rwabo gusomeranira
egome murakoze François reka tusabe umushwe nahe rero nsigenda kumana abanyamigambi muratewa kama tuka kwijambo mukanya gato
narivuze urabye icyo kibazo cyifashe mu Burundi umugambi utegire ugategerezwa gutegurwa na leta ikawushikiriza abajeje intwaro mu kuvuga abashyiranganji baburamatari bamusaneri abarongoye imitumba hanyuma nabo bakabivugana bakabiganira n'abajejwe imigambwe ariko baradondagura amashyirahamwe yigenga cyane cyane abajejwe batakazi na muntu nabo bagafashanya mu kwigisha nishobora kuvuga ngo imigambwe nigende yigishe ingene abantu bakwiye kwihanganirana ariko intumbero y'amazi itangwa yavuye hejuru imigambwe nayo nyine itegeka kuyisunga iyo ntumbero mu gihe yateguwe neza mu gutegurwa iyo migambwe ikaba andabemera imigambwe ikigisha abanywanyi bayo ko bategeka gusomera abanywanyi b'iyindi miryango niyo kwigishwa imbonerakure gusa ubu ni uko ari cyo kibazo kihari ubu ko kwigishwa abanywanyi b'imigambwe yose abato abo hagati n'abakuze bose bakigishwa ingene twubana neza mu budasa bwacu kugira twubake Uburundi bw'iteka twubake Uburundi budukingira twese natwe tukabukingira twubake igihugu giteye imbere gifite ishusho nziza gifite kazoza keza burya niba no kwihanganirana bizoza na turi mu nzara turi mu bukene turi mu bushomeri hamwe yose aguma ari aba leta tuzomuha akazi aguma ari aba leta twabe mubyeyi yatahandi abona ashobora gukura ubuzima tubona ingene azubaho kwihanganirana biragora uzobona bari muri leta ubu bakeneye kuguma hajya nyene umwe wese akeneye kuguma hari muri leta mu nama nshingamateka mu nama ngengamateka aca hari hose akeneye kugumaho agaca ari abaribi bajya abandi bibaza ko bariko barashaka nabo igihugu rero kidateye imbere neza tukarumva ubuge tukarwanya ubukene tukarwanya inzara tukarwanya ubushomeri no kwihanganirana
buryo
ko ari leta itegerejwe gutegura umugambi ikawushyikiriza abajeje intwaro nabo rero bakavugana
n'abanyamuryango ijambo Emi Pascal andubimana nawe nyine agira icavuze François Latekamu gasaba ko cyane cyane izo nyigisho zohabwa abanyamigambwe kugira ngo babwire abanywanyi babo basonere ikiremwe muntu duga kwijana mu mukanya gato
gutane byo kuri aha ndamushigikira kuko nkubonye nk'iy'amatora ageze ni nabusanga kubera mu kurondera n'ibyicaro byabo usanga kabisa baza barashyiramo akantu ko kukabura ugwaruka rero birabaraba cyane mugabo kandi natwebwe abo mwayo mu masira hamwe natwebwe kenshi hari gusanga byatugoye umuntu ugasanga ariko aragira nabi nk'idademiri kenze byarabonywe mu imigambwe mw'amasira hamwe ndetse mbere no mu masengera jamwo rero ibi byotuma kabisa si mu migambwe iryo yonyine hose birakenewe gusa akantu nari ngomba ko gukebura niki kintu cya globalization iyo turi muri bino bintu byo kwihanganirana rugashufata umugumwe rugacushira ngaho onye kandi baravuze bati umuntu uyu yatanguye uyu yavuze ati umuntu ahanwe no kugatwe kiwe ariko François ndibaza sinzi ko byamucorotse avuze ngo imbonerakure imbonerakure iyi globalization iyo donc ijyanateye impari mu igitegeranyo cyari hanyi Geneve kandi baranabifusa abantu bati twasanze ari ikintu cyo gushyira hamwe cyo kugira ngo bafate abantu kwa amasetani rero nta mbonerakure nta byuma z'indege nta bajedebu nta bajerere abari bo bose birakwiye ko banigishwa bose bakamenya kubahana no kubaha abandi
mushya naye mahoro anise namwe kukamo eka kucimbura cashikijwe na François kivuga ko cyane cyane imigambwe ari ikwiye gutegwa kamo duga kwijambo mu kanya gato
nuko yuze uweze kuvuga nanze ndagumba gucyo ntazubariza sipiye kuko aha mu kibana abantu baricana kubera amatongo baricana kubera irindi nuko ahanini okwigishwa nk'uko bamaze iminsi bivuga ngeno shashi umuntu mukurondera inyungu yiwe akayirondera akurikize ibyo bita regle du jeu ari abanyepolitike bakubaha uko biteguwe bigakorwa ku murongo nayo agateka k'umuntu iyo abantu batekanye y'abantu bahanwa iyo bononye by'imigambwe gusa ni ibya bose mu gihugu nibyo iyo amatora ageze hari bibiri na birindwi ariko twabonye amatora meza bibiri na gatanu n'ibyabaye bibi cyane igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na gatatu naho hari amagambo mabi abantu ntibicanye no kuvuga yuko politike cyo gusa irabwa n'ico ubumwe mu budasa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio hejwe rya Amerika turi kumwe na Samuel muri beneza. Samuel muratwumva? Ndabona telefone ya Samuel itameze neza cyane gose. Reka tugaruke kuri mwebwe Leonce ngenda kumana. Mwavuze ko ikakwigisha imigambwe, kwigisha abanyamigambwe nabo bakigisha abanywanyi babo ari ikintu gihambaye cyane gose. Ariko abarundi bamaze imyaka irenga 30 mu bwicanyi bw'akataraboneka ika no muri iki gihe urabona ko kenshi na kenshi bama mu tudumbi mu mirwi, ugasanga bamwe ubwoko bumwe bugahuriye ha ubundi bwahuriye ikintu cyokorwa uruhara rw'abarundi muri iryo hinduka n'uruhare ruhambaye cyane rwose. Ikintu akamumotera abarundi cyane n'akamwe
sinogatira abarundi mbanza kugatira abategetsi abari ku butegetsi batwara kuko nibo bazwa igihugu nibo bazwa ingorane ziri mu gihugu. Ni kumva yuko kuko twese twabivuze umurundi wese ubu aba mu bwoko kanaka mu mutima tutsi umutwa n'ushaka n'abaganwa muranumva bavuga ngo bariho aba yarize abatize abacunze adatunze aba yabukiye cyangwa hariya. Icya mbere ni kumva ko ari umuntu afite agateka akwiye kubahirizwa. Iyo rero ni umugambi w'igihugu uwo nawo bishoboka atari mu ndwara ya demokarasi, kuko indwara ya demokarasi niyo iha ububasha umunyagihugu wese uwo ari we wese useruye ibyago na tangomanzi. Icyo ni ikintu gihambaye muri bibiri kwihanganira useruye icyumviro cyawe abantu zibatira kurara ngo ujyane muriya ibyumviro bibi ni musazi umwegere mwumvikane. Icya kabiri, indwara ya demokarasi ituma umunyagihugu yitorera abamurongora cyangwa abazi bamuserukira abacenga amateka n'abacengeza amateka mu mwidegembyo atamuza mutegitsuri atamuza musize ko bamukeje igitondo udakoze ukundi urugendo udakoze ukundi urugendo ko ibyo rero bitegurwa na leta hama bikigisha tutabanze kumva ko turi mu ndwara ya demokarasi tugasomera ibiranga demokarasi iyo migambo abantu bari kurabwa izigisha
ikigisha icyo kibazo nababajije bikibaza abashyaka nayo turi kumwe mu kanya
hari indi bari kubarigisha ubundi bagenda be bamwe bakagenda bigisha nkabyo tugira tuvute imbere ya kure tugenza nabi abandi batigiba bege bigenza nabi abandi urumva ko atihanganira ricari bwa
yego mereka icyo kibazo ndakibaza abashinga ntahe Mahoro Anise na Aime Pascal ndio imana mukanya ariko nashaka mbanze mpaye ijambo sengiyumva muri beneza
yakuhaye miriwe cyane ko wasakirati cyika mere
miriwe neza muri hehe
ndi Bujumbura mu Burundi muri komine mo
murafite ikibazo murafite cyumviro duga ku ijambo mukanya gato
ndaramukite abatumire nareho se hari aha kare
ndarakumva duga ku ijambo
hanyuma uca umuntu akiye kubiraba usanga abantu bapfa ibintu by'inyungu ahamini ugasanga umuntu arashobora kwemera nuko bibaye ngombwa zo kwinyuma yiwe naho yoba ari mu makosa kubera ukwikunda kubera amaronko burya ugiye kubiraba usosanga ikiha abantu batabanje guheberanira muri ibyo bintu by'amaronko kugira babone ko bose bakwiye gusangira usosanga aricyo gituma twama mu ruhagara kuko ugiye kubiraba muri abo batavuga rumwe na leta urashobora gusanga hariho abavuga yuko leta ari umwasi wabo ukaraba muri abo bonye bari muri leta nyine ugasanga leta ivuga ati bajyanye tutavuga rumwe nibo ari abasi b'iwacu ariko igihe babirenge ibyo byose bakagwana mu nda utoshye usanga tubaye mwitutse
murakoze sengiyumva mushya nahe Mahoro Anise sengiyumva aravuze ikibazo gihambaye cyane rwose eka cyo kwikunda eka amaronko ariko ivyo ni ibintu biri mu bihugu nka byose ariko muri ivyo bihugu byose abantu ni bicana ku rugero twabonye mu Burundi ikintu mubona cyo hinduka cyangwa ikintu muri rusange cyokorwa kugira ngo ibintu bihinduke n'iki
cyangwa se yinduka nuko turi ko cy'umuntu nuko iyo somo zo zo batandukanye na akuri rero tuma 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 yuko cyo atari ingorane ingorane ari maronko y'umuntu nuko haba rerekezo kuba
uko zanditswe akatubahiriza ari politiki ari indi byo tukora tukabikora utungane bubahirizo rero wese guhanwa kabaho byo za globalization n'ibiteho umuntu adahanwa n'icyo yakoze kandi ntihabeho kwanguka kubesha no kurenza urugero hakaba guhana ikosa no kuraba ko umuntu atatsinze
emusha na emi Pascal nduwimana ikibazo camaronko eka kwikunda kiri mu bibazo bishikirijwe na Senyumba bivuga ko ari cyo gituma kenshi na kenshi usanga abantu bakumirana ivyo twavuze ko no mu yindi bihugu biriho ariko nta bugizi bwa nabi tubona nkuba mu Burundi ikintu cyo korwa ni kiye kugira ngo ivyo bintu bive mu nzira
je ndibaza kwicokorwa nakomeje kumva ibintu ngo demokrasi ko uyu mwubahwa wa Frodebu ariko mugabo icyo dufasha bino bintu ngo ntibisubire kuba ni kubyerekeye amatora by'ukuri y'amatora baye abantu bakayita bahanyuma ukatwara umutima w'uko utsinze utsindira bose utsinzwe naho kandi ukanakeza uwatsinze gusa nuko ibi bintu biza kuko bose usanga babijamo nyine kubw'amaronko yabo kubw'inyungu zabo ati ntabaye ntatowe ntabaye iki hagaca haza ibi bintu by'akajagari yo twebwe icyo bikuraho nk'ubu nka Demir 20 nuko umuntu agenda mwaya amatora afite imitima ibiri so atakavuga ati ndatsinda canke ntsinzwe kandi ntsinze ndumuvyeyi wa bose ninarushwa nemere kandi mfashe uwatsinze twubake igihugu abarundi tubasanasane tube abavyeyi icyo bikuraho rero nuko kuntu umuntu ategezwa kwiga akamenya yuko arushwa canke akarusha kandi akagira uyo mutima wo kumvikana n'uwo bari kumwe bakavuga bati turasangiye igihugu murakoze
tubibutse inshuti mwese ko muri kamwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Noah mwiriwe neza
mwiriwe cyane
muri hega Noah izina ry'ikirundi ninde
Nyandwi
muri he
turi mu gisagara cya Bujumbura
murafite ikibazo cy'imvuriro duga ku jambo
kibazo narifise ni nko guterera kugira ngo kubijyanye n'iki kibazo cyerekanye mu Burundi cyo guhariranira mu Burundi cyo turaraba guhariranira biriho mugabo aho bigoranira ni muri politike muri politike uriko uraraba ugwaruka kenshi urasanga umugwi kanaka udahuza n'ubundi kumva z'inyigisho kanaka rero bisaba yuko haba inyigisho kuri bose kuvuga ngo gutakwi inkomo kumwikomoka kumugwi kanaka bisaba yuko hose haba inyigisho haba no mu banyepolitiki inyigisho zirakenewe kugira ngo umwe abanze amenye uruhara rw'iwe mu gihugu ari urongoye igihugu cyari urongoye ishyirahamwe kanaka amenye uruhara rw'iwe aho rugarukira mu urongoye leta wese akabaze uruhara rw'umwe we aho rugarukira aho niho dushobora kuba igihugu neza umwe amaze kumenya uruhara rw'iwe mu iterambere ry'igihugu kuko iyo umuntu iterambere ry'igihugu afata byose kabicangiranya bica bigora gukontrola ariko umwe wese ari umunyepolitike kamera uruhara rwanjye n'ubunyepolitike biyoroha cyane hanyuma ikindi nacyo kijyanye no kuvuga ngo kudaharirana cyane cyane n'inzara ituma kumvikana neza icyo nabamenyesha ni uko umwankare wose iyo yoraba neza kuva kahera yuko intwaro zagiye zirakurikirana kenshi bapfa inda rero twoshyira imbere mu gihugu cyacu kurondera iterambere kugira ngo abarundi babe bafite icyo bafungura amaze kuba barose icyo bafungura bakamwasikara ikimutunze
ndabona yuko ikibazo mushikirije cy'iterambere ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushikirije
iterambere ryiyongere mu gihugu
mushikirije ikibazo gihambaye cyane rwose iterambere mu gihugu cyamamo ingwano igihugu cyamamo intureka nta iterambere rishobora kuhaba ika ryaba igihugu cyanke ry'abanyagihugu kuri icyo kibazo mushikirije Leonce ngenda kumana ikintu cyoshe gw'imbere iterambere abarundi bibaje iterambere bakibaza n'ukuntu igihe gukiguma gisubira inyuma muri imyaka yose imaze barashaka kwikubita gashe
nagomba tushimire uyu waje gushikira icyo cyumviro Noah
Ubi kibazo nyamukuru ni kinyenye. Nuko igihugu kidateye imbere. Nuko dukenye. Nuko indwara ya demokrasi iyo mu gihugu kidateye imbere kirimo amacakubiri ikenye bishoboka. Nako kwihanganira ni gushoboka mu gihe nazi Pascal yakoravuga ati dupamatora ni dupamatora. Amatora ni kimenyetso mu bimenyetso bya demokrasi. Ndashobora gushyira demokrasi mujya muri Afrika. Si mu Burundi gusa, nizo ngorane zabaye kuko abantu bitiranije amatora na indwara ya demokrasi. Indwara ya demokrasi irimo ibintu byinshi, harimo inzego zitegerwa gukora uku, zitegerwa guhindurwa, harimo inzego zitwara, harimo inzego z'amategeko, hari inzego gucungera umutekano, hari iyo migambwe, harimo sosiyete sivile, harimo abateza guteza imbere, ni ibintu byinshi cyane. Ariko ugasanga abantu baguva ijisho riri ku matora, kuko amatora bakuyakuramo ibibanza, ibibanza bari bibahawe ububasha bwo kujya ku matungo ya Leta bakiba bagatunga. Urare nk'abategetsi mu myaka cumi usanga baratunze gusumba abanyagihugu mu myaka ijana bakora. Umukozi akarinda avuka akora amasaha 24 agapfuka. Ariko ugasanga umuntu ngo yize, ugasanga umuntu ngo yagwanye inyuma y'imyaka 2-3 afite amabiridingi, afite bimwe kwegana, afite amahera menshi cyane. Nicyo gituma ntakunda ibyo by'amatora, bakabanza ngo nibyo ba igikuru cyo kwigisha n'indwara ya demokarasi. Nayo rero ishoboka ari uko uyu mugambi w'iterambere wateguwe neza, hakaba ukurunga uburyo bukwiye, abanyagihugu bakarunga uburyo bakigenga bonyine, bakishyira bakizana. Tutishyira ngo twizane, dukenye, dushomereye, ntituzogenda twubahanye, nta kwihanganirana bizo. Nicyo gituma igitegwa gushyirwa imbere, natwe twavuze bya bindi bya mbere ari iyo ndwara ya demokarasi, ni kwigisha abanyagihugu ingene bokwiteza imbere, ukarunga uburyo bwo kwiteza imbere. Ibyo nabyo bikorwa na Leta, ndiri kuba n'umugambi utayumva umugambi ngo sende gedede uri kwa tege imbere
abanyagihugu. Emi Pascal Nduwimana, abategetsi
abanyagihugu inzego z'igihugu,
Emi Pascal Nduwimana, abategetsi eka n'abanyagihugu barashaka gukwitiza agatima inyuma, bakabona ko igihugu kitateye imbere, maze bakakora utwigoro dukomeye twotuma abanyagihugu bihanganiranira, eka badasubira no kwicana. Duga ku ijambo.
Ego cyane jewe murantunga vyukuri hamwe two kubitiza gatema tugasubiza inyuma turabona vyukuri yuko two kwiyumvira ingene uravye iterambere uravye ubu bukene ntavuga donc tugasubira inyuma tukabona yuko itunga ko ari ry'abarundi tukumva yuko umuntu atwaraga twarira bose ujejwe igisata nka kana akakumva ko aje ngo agiteze imbere ndimo ngira mvuge tugakuraho bino bintu by'ibiturire byo kunyonya itunga rya Leta ibintu donc ibintu transparent nyine tukumva yuko ubutunzi uko buri by'igihugu tukumva ko ari ubw'abarundi umuntu donc akaba ari umutware afise uwo mutima n'izo mpuhwe avuga ati nkeneye kuzokwandikisha amateka abakazovuga bati nari bati haratwaye umuntu kanaka twararose umushikiranganzi umuguverineri umustaneri umudeje umushingamateka umukenguzama zimwe muri ziriya nzego zose ugaharanira kuvuga ati mbega igihe nzohava bazonyivuga iki mwiterambere uyo mutima uje turasezera bino byose by'ubukene byo gushikurana. Rero hakaba kandi no kwiyubaha, umuntu akumva yuko umutegetsi akumva ko yokwiyubaha akubaha abandi akagira ijambo akanywanisha abantu nihabe imanza za ngondagonde kurenganya tukubaha abatwara abatware nabo kandi bakubaha abantu babo. Ibi ndakurahiye by'ukuri n'iyi myaka itanu twobisezera, ariko kandi n'iyi myaka iheze by'ukuri ntawo gaya ngo Leta ngo ntiyakoze by'ukuri. Uravye mu myaka 30 iheze n'iyi myaka 10 umuntu aravye akaza acabona vraiment ko hariho icyahindutse. Murakoze.
Mushya na Imahoro anise havuzwe ikibazo c'inzara, ikibazo c'ubukene, iterambere, mbega amahoro arashoboka mu gihe ibyo bintu bitahari, canke amahoro arashobora kubaho naho igihugu kiba kiri mu bukene? Hari ibihugu bitari bikeye bikenya ariko abantu badashihana.
iterambere akenshi amahoro abaho kandi hataliho mahoro n'iterambere ntishoboka kenshi izi nyungu twanze tuvuga bamwe bakwega bizana ko hanyuma ugasanga abantu batatimije abantu bafite icyo bajya akoreshwa nk'ibikoresho kugira rero amahoro abeho n'uko iterambere rigeze ariko rero jewe sinihebuze ndabifite umwizero cyane kuko nitwahindura ingendo iterambere rizobaho n'amahoro azobaho kuko aho duheruka mu myaka iheze byari bigoye kubaka inzu etaje yose n'abarundi bo nyine n'uburyo bw'abarundi njye ndibaza rero yuko ko twikwisa agashyi tubandanye iyo nzira ejo aba bana bagira baheze amashuri y'icyenda bazoba baca ubwenge batangure kwirukanga barondera ubuzima na politike bazoza kubigira ari uko baronka icyo bajya kuko bazoba basa n'abaca ubwenge ndibaza yuko mu minsi iza uburundi buzohindura ishusho niko ndabyibaza buzohindura ishusho twikubise agashyi twebwe nyine babona icyo duteza imbere n'icyo dukiza tuzokunda jewe ngo mbafite
murakoze reka duha ijambo kandi Hasana. Hasana mwiriwe neza?
Neza mwiriwe amahoro.
Amahoro muri hehe Hasana?
Njyewe navugira Kigali.
Kigali murafite ikibazo murafite icyumviro?
Njyewe navuga n'ubuvangiro ibiganiro byanyu ikintu byiza nabazaga abo batumirwa mwatumiye ese kuki Afurika rwose izahora mu ngorane abanyagihugu bakakwigurishwa aro bagahunga ese kuki tutakwiga ku musaza uri wayoboraga Tanzania diyasika Mbaye Nyerere tukijya kuri uriya muperezida wayoboraga South Africa Nelson Mandela kurabona ko watwaye neza kandi mu gihe gitoya igihugu byayo bikaba bifite amahoro bikaba bifite umutekano wenda nibafite igisigasi cyane ugasanga ibihugu byo muri Afurika bihora mu mwiryane ese bafite gahunda ki yo kugira ngo ibintu bizahagarare nk'ubu bazasigira umurage ki abuzukuru ubuvivimo buravuka abanyagihugu b'u Burundi bazakura amahoro mu gihe igihugu kibona kiri mu mwiryane kiri inyuma icyo nagira ngo mbaze nyine bizaheza ryari.
Murakoze Hasana. Ikibazo muwaje n'ikibazo gihambaye cyane rwose. Twavuze ika ubutegetsi bwiza ika intwaro za nziza muravuze muratanze akarorero ko mu gihugu cya Tanzania Julius Nyerere muratanze kandi n'akarorero ka Nelson Mandela abo n'abategetsi bose ikabazwi ku isi hose ko barongoye neza ibihugu byabo ni kuki rero mubaza ko ibyo bihugu byo muri Afurika kenshi na kenshi abanyagihugu bazo kwama mu ngwano mushyira ntahe leonce ngira kumana duga ku ijambo kuri icyo kibazo cyasa
ego mbere ko yo kurigana bamana nunganire Pascal ndamubwire ko bigiye bize byose byokugwa gutwara neza kugwanya imiturire iyo migambi yose ngaha mu Burundi irahari hari icyo bita vision de destin hariho CSRP hariho umugambi wo kugwanya gutwara neza no kugwanya imiturire iyo migambi yose irahari ubu igisigaye ni uko yeshigwa mu ngiro gusa ko mbona abantu batari kuri iyi migambi ubu bibereye mu bindi bintu yavuze neza bati bari mu matora ubu bari ku kibazo cy'ibintu by'ibyashingiye bari ku kibazo cy'amatora mugabo abantu nabo bamwe barahunze abandi barafunze abandi baranyegeye abandi barasanzaye n'imbere mu gihugu igikuru rero gitegereza gukorwa ubu niba tugaje n'u Burundi ni ukubanza kugarukana ituze mu gihugu aba bahunze bagahunguka abafunze bagafungurwa hanyuma abantu bakica bakavugana ibikeneye gukorwa kugira ngo ibyo bita amatora data wanjye ategurwe neza abantu ntibasubire kwirirwa barajyana ko yateguye neza nta bantu batajyana kuri iki kibazo rero cya shuri umwe yari kuravuga ati uwasani atanga urugara nyerere nibyo urabona nyerere yari umutegetsi adasanzwe Mandela yari umutegetsi adasanzwe abo bose basubije ubutegetsi bakarayiga ikiringo cyabo bakavuga bati nyerere yavuze ati nyine ubu na gatanu ati sishobora kubandanya rwari igihugu nasonzesheje kubera politike y'ibintu bita mu iwabo babyita bya ujama yo kugira ibigwati ndaje arabyinjira byimuye amabiranga aranga n'uko bashakashaka muri Tanzania bashakashaka hanyuma amaze kubona mvuga ati ko nari narabyanze ku gateka kanyu ndabyeze mugabo nje mbata mu nyi nje ndamurika abandanyije bashobora gukora kandi abantu bano kagira ibyo kiba Tanzania niko byageze Mandela we yatwaye ikiringo kimwe akavuga ati ari ndeki natwara muri Afurika rero siko bimeze yaba muri genda muri Zimbabwe urare ibiriko biraba yenda muri Algeria urabiriko biraba cya mu Buganda urabiriko biraba cya muri Kongo ha urabiriko biraba muri Gine nga mu Burundi iri kwegi nduru ni wene gere ibire nje bitegerwa gusezera tukisunga iyi ndumbere sani aheje kubuga wakaze kubutegeka ukamenya kutwara ugatwara neza uhavuye neza kandi igafasha igihugu cyawe n'abanyagi
ego me mushana he Emi Pascal ndubimana mu kuri ico kibazo cha Hassan mukanye gatoyi cyane gose mu atari ihugu bimwe bimwe tubona ko byabayemo abatetsi bafise kabinyimboneza ibindi bihugu byo muri Afrika kenshi byama mu ntambara nduga kwijamo
ego cyane vyukuri uyu na Hassan afuze ikintu gihambaye cyane kandi n'ukuri tukoreka kwa matuza kuri ibintu byo kuza turi kwe umuntu akwega sira kuri ko kuri nani ziwe byoba ari byiza cyane rero ico bacize gituma avuga ati hama imidurumbanyo hama intambara byukuri nuko izi ndongozi za Afrika boreka donc hakaba ukumvikana bakavuga bati turabarundi bakavuga bati reka twebwe tubitunganye iby'iwacu nihagire igikoresho cy'umuntu ava hanze nyiyi ni example yaha anyi wacu nukuri iwati aba abarundi abanyamigambwe bari hamwe hatarimo abantu usanga ari ijisho ry'abazungu byoshoboka byokunda rero izinjyane ziba kuko bamwe baravuga bati twikukire tutunganye iby'iwacu ubutunzi bw'iwacu bw'ibihugu byacu hagaca hava n'abandi nabo bagenda bagakorana n'abakoloni hagaca hava izo ntambara bokora by'ukuri nk'amande era na Nyerere byoshoboka bari hamwe gusa guko bamwe usangatamba atambikija ari igikoresho bo tureka barundi bagashigikira titunganye iby'iwanyu twobishika ko atamunyamahanga rimwe
mushya na himaro anise cyumvire cha Hassan n'ibyazo babaje ibyazo byerekana uko mu gihe ari utegetse bwiza bigira n'ingaruka nziza ku banyagihugu duga ku ijambo kuri ico cyumviro
aho nta kintu kimwe abeshamo koko iyo hari intwaro nziza ibintu byose biza ariko rero mu bihugu byacu bya Afurika ibintu bihera hasi ugasanga aho byari gukinira kuko nk'imigambwe twaronse yakorotse nk'imvura ugasanga wafashe umugambwe nashaka kureka ugasanga nk'uko babivuze hari n'abaperezida badashaka kuva ku butegetsi ibyo rero bisaba yuko ibingendo tukayimenyera hanyuma ugasanga demokrasi imwe navuga bya regle de jeu umwe wese akabyubaha nk'ubu uravye ibibera hano iwacu ukarondera icyo bita ukirombe ukaraba abariko barahariya politike ntubone ko banganye ingufu ugasanga iyo umugambwe utari ku butegetsi ucuhera ni bya bindi rero by'uko regle de jeu baca baziheba abantu benshi ntibagume kuri urubuga rwa politike ngo ibyimviro byabo bibandanye bije imbere bizohaza ibisubire by'imbere nyine bikize abarundi ariko biyumvira ubwabo imitwe yabo amaronko yabo ibyo rero nuko jemvuga nti inguvu zivuye mu barundi bo nyine zo guhindura ingendo zazifise ko zewe ikizere cyane kandi tuzobishika ko nta bintu biba rimwe no munsi nyene ngo biheze bite bikiza ariko ndibaza ko misi yavuba tuzoheza tugatera izindi ntambwe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviza radio nk'ijwi ry'Amerika turi kumwe na Kubwimana mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe neza muri hehe
turi muri ntebe ya muri kamene kema
murafite ikibazo mu kanya gatoya cyane rwose ikibazo cy'umviro duga ku ijambo
ni bwo yagiye nk'iki mu bijyanye n'intodeyi n'imigambo halo
duga ku ijambo turakumva
ni bwo yagiye nk'iki nk'abantu bamwe ubundi ko ndaraba nk'aho uherereye ushobora gutanga nk'abantu badahuda kubera ibintu by'amahoro cyangwa ibintu by'intodeyi z'imigambo ashobora gusanga nk'ubu umuntu mutari nko mu mugambo umwe usanga nk'ubu arimo aragucururiza usanga nk'ubu nta bintu by'intodeyi by'amahoro bugere ronka aho ndumva izo ntude izo nyigisho yuko ibi hageze cyane rwose hagotuma ntude umuntu yishyira akinzana.
Murakoze kubw'Imana. Reka duhe ijambo abashyigikiye turi kumwe bagira icyo bavuze kuri byo mushikirije muvuze ko inyigisho ari eka zoteba zigashika kuri uyu mugambi wo kumvikanisha abarundi kugira ngo bihanganiranire. Mu gufata ijambo rya nyuma mushyiga ntahe Leonce Ngendakumana, nashaka cyane cyane mugire icyo muvuze kubishikirije na kubw'Imana, ariko mugire naka mu muteye turumva inyigisho ariko n'ikintu cyo hinduka mu mitima y'abarundi akamumotera abategetsi eka n'abanyagihugu muri rusange. Duga ku ijambo mu kanya gato, umuntu umwe
agomba mbire umugenza de Pascal ariko kuza aravuga ngo abanyamahanga tumaze mu Burundi tumaze imyaka 55 twikukiye, tumaze kuronka abakuru b'igihugu barenga 8 kuva kuri icyombero gushika kuri urongo igihugu bupetera nkuru nziza. Ariko twagomba tuba turavuga ngo abanyamahanga abanyamahanga tuba twoba tumaze iki, tuba twikukiye gute, tuba twigenga gute? Kuko kwikukira ni ukumenya gutwara igihugu cyawe ibibazo bihari ukabiterera umuti. Niba kuva kuri ba micombe yo kugeza iki gihe bidateze gushemuye twakwikukira twakwigenga ntabihari.
Mu kanya gatoya akama umwotera
abandi bavugira ati kuri sikanya ku butegetsi atangorane ziraba alternance eka ibyo biteza kuba mu migambwe bikaba no ku rwego rw'igihugu. Umuntu akumva ko atari imana mu gihugu hariho abandi bantu babishoboye bonje amakere yo muvuga nti uri kubw'Imana ni kubw'Imana ariko aravuga ikibazo kihari ni uko abantu bakumirana hari nikubera twese duhanze amaso ya leta imwe. Umuti rero ni uko hazotegurwa umugambi nyamukuru w'iterambere. Uwo mugambi nyamukuru w'iterambere
uyu mugambi w'iterambere
ukarenderezwa amafaranga hanze
umugambi benshi bashikirije ariko ndabona nyine guhakanya abandi turi kumwe mushyana ire wose. Reka duhe akanya abandi turi kumwe. Mahoro Anise mu kanya gato, umunota umwe namwe mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na kubw'Imana cyane cyane akamumotera abategetsi n'akamumotera eka abarundi kugira ngo imitima ihinduke. Duga ku ijambo
ingeno shasha ndetse tumaze iminsi kumva kagomba kwigishwa nkuko byoja koko abantu bagira ingeno shasha giturire kikavaho kunyonyeza igihugu kikavaho, hanyuma abarundi bakaza mu ishuri bose tugagabanya imbyaro, hanyuma amategeko les règles de jeu muri politique zikubahizwa no bindi bintu byose gutungana ukigamba
yo bonye bishobora kuzana mushi anahe namwe me Pascal Ndwimana kama motera abategetsi eka n'abarundi muri rusange kugira ngo iyo mitima ize yahinduka koko. Duga ku ijambo
ego ngira mbuge mu masogonda 30 kandi mvuga ibintu nka bine. Icyambere rero akamo ni gukunda igihugu, icya kabiri dukunde igihugu, icya gatatu dukunde igihugu, icya kane twubahe Imana. Murakoze.
Murakoze. Ndabona Leonce ataronse akanya ko gushikiriza nawe nyine akamo. Duga ku ijambo amasogo na 30 Leonce
akabo ni uko abarundi twese twokumva yuko tungana imbere y'amategeko turi bamwe, ukumva yuko icyo gihe kiza u Burundi ari intwari ya demokarasi y'ijambo umunyagihugu ituma umunyagihugu yishyira akizana akabaho neza mu gihugu cyamwibarutse, hama tugateza imbere igihugu. Na akamo rero gateza bari ku butegetsi, kagateza imigambi, kagateza n'amashyirahamwe yigenga abatwara n'abanyagihugu. Ibyo bose babyumvise igeza twogorora.
Leonce Ngendakumana icyegera cy'umugambwe Sawanya Frodebu nigeze kuba umukuru w'umugambwe. Ndagushimiye cyane rwose, ndagushimiye nawe mushyira ntahe mahoro Anise umuhanuzi mukuru w'icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ajejwe guhanahana amakuru. Turagushimiye nawe Emi Pascal umukuru w'ishyirahamwe mukuru w'ishyirahamwe yitwa Ministère Africain de Compassion turabashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye iki kiganiro cyacu tukaba rero tubifurije amahoro n'umugoroba mwiza mwese.